Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza, ngiye kubageza aya makuru. Ijwi rya Amerika ni kuri internet VOA radio yacu @.com, ku maradio yanyu ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Ange guhiga amazi hano kure cyane gose. Ikibazo cy'amazi kiragoye kubera tuyaronka tudinze guhangayika.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu Burundi. Ni mu kanya gato cyane muri aya makuru. Amakuru kandi ni ikibazo cy'amafaranga ku bagiye gutora impapuro z'umutsindo mu mashuri y'ubuvuzi mu Burundi. Turayasoreza ku kiganiro Ntorereka Zoza. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Abagiye gushaka impapuro z'umutsindo basabwa amafaranga mu mashuri y'ubuvuzi mu Burundi. Uyu munsi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Dr. Ndikumana Tade yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura, avuga ko ubushikiranganji bubyamiriza. Fidelite yishatse araduhi inkuru.
Ayo mafaranga atozwa yivanye n'ishure, nta gitigirikano n'icayo gihari. Hari atozwa kugira ngo ahabwe abigisha batanga ibibazo bisuzuma ubumenyi bw'abanyeshuri bahejeje mu mashuri y'ubuvuzi. Ibi kandi biremezwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ayo mashuri asanzwe akukira. Muganga Tade
ushitse ku murwa mukuru w'intara Cibitoke, ubona uruja n'uruza rw'abantu bafise ibidumu n'indobo bariko barahiga amazi meza. Bavuga ko haheze ikiringo cy'ukwezi kurenga kurondera amazi ari nko kurondera umuzi w'ibuye. Abenshi bikora ku makinga taxi velo kugira baronse ayo mazi ku birometero birebire bashobore kuzana menshi. Umuyabaga Irankunda Witso, ijwi rya Amerika, ryamusanze ku murwa mukuru w'intara Cibitoke ariko ahiga amazi.
Ange guhiga amazi hano kure cyane gose. Ikibazo cy'amazi kiragoye kubera tuyaronka tudinze guhangayika. Ndafise ikinga nuronka amazi. Uba amazi kweri mu Cibitoke ari n'ingorane kweri. Sinzi ingene bobigenza. Urumva nkanda ashobora kuvuma nk'ibido 12 gucya nkuma nsubira ko hariho n'amabombo usanga yakamye, usanga ugiye kuvuma ahantu kure gose.
Abakigezi bo ku murwa mukuru w'intara Cibitoke babazwa ibyo mu ngo bari mu bakorwa ko n'ubukene bw'amazi muri no minsi. Niyongere ya Delphine ni umwe muri abo bakenyezi afise ubwoba bwo guterwa n'ibiza canke ingwara.
Amabidonge kurondera amazi yarabutse, dusigaye tunywa amazi mabi kubera turumva rero tugiye kuronda amazi kure. Utashobora amahera ngo uze kuyaronda aca umutagisivero, nta mazi ushoboye kuronga. Basha amazi rero yaduhangayikishije cyane n'ukuri n'ukuri ntiworaba, ahubwo ngira nakorera ibuci dufata.
Amazi yo mu migende ivomera imirima y'imiceri niyo bamwe mu baba ku murwa mukuru w'iyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bageze iminsi bikora ko. Uno mugabo ijwi rya Amerika ryamusanze ahakorera avuga ko yatonze ku kazi atoze, nawe nyine afise ubwoba ku ngaruka z'ayo mazi mabi bakura muri iyo migende.
Nakamuna ahubwo naho uyu munsi najya aha ku kazi nukoga ntuze, hanyuma umudamu wanje wewe ejo yarabuze amazi ayikoresha ya Nyakagunda, aca tagura kugira diyare aramererwa nabi. Emwe korera mbere, ahubwo ndabona yuko korera igiye gutangura. Icyo kibazo ndicoroshe leta itabidufashijemo nta kigenda.
Ikana afise amahoteli ari kuburaro ku murwa mukuru w'intara Cibitoke, bavuga ko agahomba ari kanini kubera kubura amazi. Ikibazo bavuga ko kimaze iminsi myinshi ntikive mu nzira. Uno ni umwe mu hoteli ijwi rya Amerika yasanze akorera.
Ikibazo cy'amazi ngaha mu hoteli ni kuri kiratugoye cyane. Iyo abakiriya baje twaragira ingorane cyane, turinda gutanga amafaranga ibido ni amafaranga 500 kwivoma uyikura hariya imugina uyishikara ngaha ku murwa mukuru. Aha rero mu hoteli wacu ni kuri amazi aragoye cyane kugira tuyaronke. Ukwezi kurarenga amazi tuyabura cyane gose. Turafise agahombo kanini kuko iyo tubuze amazi nta kandi kazi dushobora gukora, nta n'abakiriya dushobora kuronka kuko ibintu byose bigirwa n'amazi.
abatuye ku mitumba igize komine Rugombo yo kumugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke nabo nyene bafise ubwoba kukiza cha korera gishobora kubatera aho imvura itasurira n'imbice kibazo kitazoba kirava mu nzira. Umwe muri batanu batowe ku mutumba wa Mparambo ya mbere afise akamatera igisata kijejwe gutanga amazi hamwe no bakurira mu ntwaro.
Cyo twosaba abatware batwara ikomine yacu nuko bagerageza gusemerera muri regidezo cyanke mwabarenge hejuru umuntu mbere zuko amazi twokuwa matwaye aronse ukuri kwamye umuntu mbere z'ubugira ngo twikingire ibibiza bitegwa n'ubukene bw'amazi arizo zakorera macinya n'inzoka n'ibindi.
Kugwe kugw'intara ico kibazo c'ubukene bw'amazi kirazwi ivyemezwa n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara c'Ibitoke Saidi Anise arahumuriza abo bafise ikibazo c'ubukene bw'amazi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bafatikanije n'igisata ca Rigidezo kijejwe gutanga amazi meza bariko bakora ibishoboka kugira bikunde amazi meza kandi akwiye aboneke aho hose akenye mu ntara c'Ibitoke. Mu ntara c'Ibitoke iri mu buraruko bushira urengero rw'Uburundi. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka rero yari yagiye mu murwa mukuru w'intara c'Ibitoke aganira n'abanyagihugu bafite impungenge zakorera kubera ibibazo by'amazi meza. Imashini zadutengushye zirivangavanga, muratubabarira kuko mbere twari twasabye Fidelite ishatse kutugezaho inkuru ye y'amafaranga asabwa abanyeshuri barangiza kwiga mu mashuri y'ubuvuzi mu Burundi noneho bajya gushaka impapuro z'umutsindo bagasabwa rero amafaranga. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu rero bukaba bubyagiriza noneho ndizera ko ibyuma bigiye gukunda. Mureke twumve inkuru ya Fidelite ishatse.
Ayo mafaranga atozwa yivanye n'ishure nta gicigirikano n'icayo gihari. Hari atozwa kugira ngo habwe abigisha batanga ibibazo bisuzuma ubumenyi bw'abanyeshuri bahejeje mu mashuri y'ubuvuzi. Ibi kandi biremezwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ayo mashuri asanzwe akukira. Muganga Tade Ndikumana ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Muri yangendo nziza yo kugira ngo abanyeshuri bakore ikibazo biri mu muco, ubushikiranganje burashyiraho umugwi itajiri utanga ibibazo muri ayo mashuri yose arimo na ya leta. Hanyuma leta yateganije gashiruka bute kabo kangana y'umujana 50. Hariho amashure usanga yashize muri ajya mpera y'ishure amahera bita ya jiri cyangwa ugasanga bariko barayarihisha agire umuvyi yasubira kuruhishwa nuko bamwaka amahera kuko byo oye ariko sa twabonye kandi riye gutorerwa inyishu.
Ayo mahera atuzwa cyane cyane mu mashure y'ubuvuzi ari mu minwe y'abigenga. Hari amashure atoza 70,000 cyangwa 150 ku munyeshure. Ariko rero hari n'undi muco w'amafaranga atozwa ku banyeshuri bahejeje amashuri y'ubuvuzi. Iyo bagiye ku mashuri bahora biga ko gutora impapuro z'umutsindo. Nayo mafaranga nyene nta gitegekanyo n'icayo gihari kuko ishuri ryose gishinga ayo rishatse. Hari abaduhishutse ko batanze hagati y'70,000 na 75,000 kugira ngo baronswe impapuro zabo z'umutsindo. Ibi kandi biratangaza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuko busanzwe buzi ko impapuro z'umutsindo zitangwa ku buntu.
Cyo nagira menyesha nuko ama diplome asinywa n'ubushikiranganje kandi amahera leta isaba. Nta muntu yashobora kugaruka gusaba amahera kubwira umwana aronke diplome yaramaze kuyironka. Kuyitora ntibyasaba amahera 70,000. Twanditse yuko ariho n'abantu bataronka diplome kubera batayaronse. Aricyo nsaba nuko abarongo yajya amashuri batse ayo mahera abo bana yuko bose bize ayo mahera. Byo oye nta guharira kurimo ni kuyasubiza bajya abanyeshuri bataronkejwe ama diplome kandi barayaciye bayabahe atashonze kubaka. Kuko twasanze ari ubusumba.
Hagataho izindi ngingo ruhasha ziko zirafatigwa amashuri y'ubuvuzi mu gihugu cy'u Burundi. Amashuri y'ubuvuzi aruga 20 akwiragiye mu mpinga itandukanye y'igihugu aherutse gufatigwa ibihano. Atatu muri yo yarugawe yagirizwaho taburenganzira bwo gukora afise. Ayasigaye nayo abuzwa kwakira abanyeshuri batanguye umwaka wa mbere mu bisata bimwe bimwe by'ubuvuzi biri kuri ayo mashuri. Ayo mashuri nayo yagirizwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko adakwije ibya nkenerwa bigatuma ubumenyi butituka. Aho rero amashuri y'ubuvuzi asanzwe atagwiriye mu gihugu cy'u Burundi aho usanga mu ntara nka yose hari rimwe canke abiri. Mu gihe izo ngingo zifashwe umwaka w'ishuri w'2017 ushira 2018 buca utangura, bamwe mu banyeshuri n'abavyeyi bafise amakenga yuko bitazorohera kuronka ibibanza ku yandi mashuri. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo buhamagarira abahora biga n'abashaka kwiga kuri ayo mashuri yafatiwe ingingo kurondera ibibanza muyanda kwije ibisabwa n'amategeko. Naho biruko muri amashuri yugawe harimwo ayari amazi imyaka irenga 15 akora ku mugaragaro kw'ico kibazo. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Tadendikumana yishuye ati:
"Kibazo cya kabiri mwabaje muti mbega none ko bahora bakora bigenze gute? Mu bisanzwe harabaye ubugenduzi ku mashuri yose. Aho tugenda turaba ishure ryose ko gitunganije. Birumvikana rero yuko tubibonye, nuvuga yuko mu France bavuga ati mie votare que jamais."
Ibujumbura, Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
Fidelite, urakoze cyane kandi shimire abahanga bacu badushubirije ibyuma mu buryo. Noneho duhamagare umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza ari ku kibuga cy'indege Ibujumbura. Ubu ngubu turimo tuvugana n'inshuti zacu aho rero ku kibuga cy'indege Bujumbura. Eloge Wilika neza ategereje umuhuza w'Abarundi Edward Nduwimana uri mu nzira ava muri Tanzania. Yari yagiye kubonana n'umuhuza mu matati y'Abarundi President William Benjamin Mkapa. Noneho rero icyari cyamujyanye ni ukureba ibyo nyine imishyikirano ibiganiro by'Abarundi nako bishobora kuzageraho. Eloge,
ego me kanirinde,
umuhuza w'Abarundi ntabwo arageraho ngaho, ariko ndibwira yuko waganiriye n'inzego za leta n'abakorana n'umuhuza w'Abarundi, baba bakwibiye muri makeya ibyo yagiye kuvugana na President Mkapa.
Ego me kanirinde, bamwe mu bo twavuganye bakorana n'umuhuza batubwiye ko bazashobora kuba bagiye kuvugana hanyijyanye n'igitahukana ibiganiro hagati mu gihugu cy'u Burundi. Uko tubyibukije nuko yaba leta amwe mu mashyirahamwe yigenga bagumye bagira bati mbere n'icegeranyo cya wa mugwi wari washyizweho na leta witwa Sendeyi uri gutunganya ibiganiro hagati mu Burundi mu gihugu. Mu cyegeranyo watanze nuko wavuze ko abenshi basabye ko ibiganiro bitobihuza Abarundi bera hanze y'igihugu byotahukanwa. Abasikere y'abashyigikiye icyumviro hagira bati ibiganiro bikwiye gutahukanwa kuko ingorane ni z'Abarundi. Icya kabiri nacyo bati bisaba uburyo bwinshi igihugu kandi ingorane ari z'Abarundi bashobora kuzitorera umuti mu gihugu. Mbere bamwe mu mashyirahamwe yigenga bagiye bavugira no kuzijya Amerika kenshi bavuze bati dushobora gusabira abafite mu bwoba bw'umutekano muke yuko bahabwa abacungera umutekano bonyine bisabiye bizigiye bati kuko Abarundi turazinanye ntawubura namwe yizigira mu gisirikare n'igipolisi. Abashyigikiye icyumviro rero nahagaze cyane bagira bati uburyo bw'igihugu burahahonera.
None se uyu muhuza w'Abarundi kuri icyo kibazo cy'Abarundi batavuga rumwe na leta bari hanze bo ubona bitayeho?
Ego me kamirindi, umuhuza w'Abarundi ikibazo cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze acyitayeho cyane. Mbe mu minsi iheze aheruka ahitwa Helsinki, hakaba ari mu gihugu cya Finlande hariya ku mugabane wa Buraya. Umuhuza w'Abarundi benshi bagiye bavuga yuko yaba yabonanye mbere na bamwe mu ndongozi zirongoye z'urunani Senarede Huse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko icyo yemeye ni uko aho yaharoye akabonana rero n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo abasenarede yavuze ko batabonanye, ariko yaremeye ko bamwe mu batavuga bagiye politiki y'Abarundi yasabwe rumwe n'ubutegetsi yabumvirije kuko ni biri mu byo ajejwe mu nshingano ziwe mu guhuza Abarundi nyine.
Yego, ubwo rero yagiye muri Tanzania kuganira n'umukuru nako n'umuhuza mu matati William Mkapa kugira ngo bavugane aho ibiganiro bishobora kubera, nimba ari mu Burundi cyangwa ni mu mahanga, ibyo amatariki se mashasha kuko ibiganiro byarahagaze. Hari icyo waba washoboye kumenya itariki ishobora kuzaba inshyashya?
Gushika ubu iyi tariki nta muntu n'umwe ayimbwira, ariko amakuru ya myaba hari ya kubira by'umuntu avuga ko bishoboka kandi matariki zo tubira kuganira ko imbere yo kwiganiro urumva abashaka bitahuka bitahuka bishobora kubira ku itariki ya 18 ukwezi ku 10, ariko ibi biri mu byo tukirindiriye ko umuhuza w'Abarundi Edward Nduwimana aheza akatwemangira akabiduha ku muco, ariko iyo tariki yamye n'ugangwa ku makuru yavuye hariya mu gihugu cya Tanzania.
Eloge Wilika neza, ndagushimiye cyane, komeza rero utegerereza aho ngaho ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura umuhuza w'Abarundi Edward Nduwimana uri mu nzira rero ava muri Tanzania. Urakoze cyane,
ndagushimiye nawe kandi bindi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri internet, naho ni mugiye murasanga ibiganiro byacu ni kuri VOA radio yacu akadomo.com. Nkuko nabibasezeranije dore cya kiganiro ntorereka zoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naniko ndumviriza ntorereka zoza
umviriza ntorereka zoza
eh erega mwarasizo ntorereka zoza
ntorereka zoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorereka zoza
ntorereka zoza
bakunze bikiyago cha politiki ntorereka zoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka kuco CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumirwa mu by'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe. Kuvuga ati mwe twenty tuyemera. None wakwemera icyo wewe utazi. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'Arusha mu 1998. Twaragiye. Jewe n'uwitwa Kobako Gaspar. Tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro. Twafungiwe i Dar es Salaam. Baradupfunga. Hanyuma hajya bariko baradukubita inkoni. Niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye. Ni mutubwire ico mushaka ko twemera. Ngo ni mwemere ko muri abasoda kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania. Turabwira twebwe
muti turiwe
turaba sene defudete twe tugwana na Buyoya none twahindutse abasoda kwa Buyoya gute ngo zana ibibaranga. Twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko tugwana na leta. Twe twaje twagerageje uburyo bwose tushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye. Gushika aho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ibyo mukora murerwa twebwe duca turitahira twigarukira i Burundi. Urumva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyajamo.
Bagumye babakumiye.
Twagumye dukumiriwe. Sharabwira tuti ibyo byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro. Mwibagiye abariko baragwana. Ntacyo muzoshikako. None muzoyashyira mu ngiro. Mushyire mu ngiro ibyo mudakora. None bafashe nk'umuntu yiviriye Buraya. Bafashe nka Nyangoma. Ngo ingushyire mu ngiro ngo amasezerano guhagarika intambara ahagarikiye. Iyo atarimwo. Nje tumubuye dusome no murajya amasezerano y'Arusha biranditsemwe ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana none uva yarabasezerano y'amahoro vy'ukuri ucu umuca muraye amasezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
canke twebwe eh bati twe turahagaritse kugaba bavuga ngo turasavye ngo bariko baragwana bahagarike intambara uca umva ko hatari hagiye mu biganiro abagwa kuko ubyandi mu masezerano arushage dubisome birimo biranditse neza ni ibintu byibonekeza ama rero birabanari nakwashira mu ngi none sinivacha mugari mu Kirundi ngo nta usomera indo rivuga urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicara none ivyicara babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera kwaje gihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri harabize igisoda cha leta nabizeye igisoda cha CNDD-FDD. Urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waburi ku ruhande kw'igisoda cha leta cha ukaba ku ruhande kwa CNDD-FDD. Canye kuri FNE ataraho ntacho washobora kuvuga ndetse bituma bacyabona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nivyo rero byabizanye amahoro
byavyaje amasezerano
mu Burundi kandi mwarabonye uko gihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse ntabanye ko bica bihagara bica bihagara rwo nyene kobera abahaganiriye koko abagwana.
Aha. None ufatiye ku biganiro kiravuga no munsi muri Saint David de Mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bakiye kuza mu biganiro abarondirwa n'ubutungane ntiboza mu biga ntimona ko bizova bimera nkuko nyine
ugambere bwo ntusubire kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje iriga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu bunyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje n'ibwizwa shingiro bakuye ne byagarutse cyaje si gihe nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka kabisubiza none cyo gihe cyo kwagana
umvuga rero ko bajya
bajya rero baratembagaje ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa kendo usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko afashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzu nico gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imateko muza makunga aravyemeza biranditse neza nuko ntaza idokima birimo ni dokima ya oni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubujera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
kwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ivyo naho bisabisana nabijya vanga ibiganiro byo guhagarika intambara genda urabe je unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwana n'umurongo umwagarukira ko nundi uwundagarukira ko uburiho kuko baravuga ati hajye nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana nta leti hinjira ihinjiye n'ingwana cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'u Burundi ntigakontrola muga mu gihe cy'iwacu twe twavuga tuti ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igacuvuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira u Burundi ntitubukemwe kabiri mwebe muza rico gipande mufise natwe ico dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe
ariko murindiri ivyo nimona ko muza muhindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi mashaka bisamira mu nzira
a rero twiyumvire yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio buho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucuvuga kuti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nabagaca byuka ati nanje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari hamategeka agenga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacaba rero ivyo biganiro uri kuravuga hagati yabagwa abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nako uyu mwana abwira se wiwe mu muryango ati je papa cenda vise ngora ni ntorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet ni rekanda ivuga uko no vuga nti naho ba wacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo hakaro rero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yatuririwe inzu bibasa huye ibintu
byiwe
yasahuye radio ibiki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura ubanza reka ndagwicire je nanje cyambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ivyo bintu nimushake bunye cyangwa gufana rapfuye reka rero jewe ndabikore cyawimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto n'umushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose bujya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari igihe no harongera kunguko abo rero bavuze ati igihe no harongera kunguko mugaba taribo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehenga barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashika na 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni 8 million z'abantu bahigwa n'ubutungane kuburyo rero ayo makunga caheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza inkozi zikibi zizwi mu makungu zabikoze hagaragara tatu nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwa none ko imira inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkuba akavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera muvyeyi iracuro banza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nyaje ariho zubona nyari cyari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba aturabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangano kubaza bahashe nkabo urabona abaheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko niwe uri leta niwe uri umuvyeyi hajya rero leti chazi gumayi kukumwakuza gushika usanga vyahetse mugumye bigira kagara barugando kibaza kugana na leta
ariko wavuze kare ugize kuvuga kuti yinzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyara intambara iyo munyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo twotoranirwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo bari baraciwe n'imanza igihe cha leta yakiriye gi mugabo akabumva
nakubariye yuko ibi byubu bidasa na bijya bya kiyagi kuko bugiye leta yanyi naje twari kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhoye rwigari twavuga tuti sawa kuvundi bu kumunsu umwe barigeze kudufata nko kumenga ntacho tumaze cyatuva nta kibazo kuva ubu turitayi ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tuca turataha kandi none twa tatu nagiriyo duta rumba katwe twari duvisa duta mugiye gucacu none wewe amakunga ari kwemera ko burundi rusha tumucamo kabiri mugabo nabo nabene gihugu bacumuye ku gihugu erega nti bacumuye kuri leta
nene mwibaza ko
mwe bibaza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bacumuye ko nkuko ari iyo igaba igihugu mugaba bacumuye kubene gihugu none abo bene gihugu mbeka bo ko mutabiyumvirira abo gabahuye ni ivyago babateye abo bitsi wabantu baturira ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo baniyo mbare niwe mwiyumvira muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu je nagira ndagusaba duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri ko muramumarira iki
hajya rero nico tuba tuvuga tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi yakababara
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politike Norele Kazoza Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nabuta
natwe kwijwi rya Amerika turabashimiye byimazeyo maze mukomeze mugubwe neza andi makuru ni mukanya samoya n'igice murakarama